Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa kabiri tariki 12 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2016. Muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Ushobora kuziye neza bakayitwara, inkoko bakayitwara, icyo bagusanze aho ngaho bakagitwara ngo utange mituweli cyangwa ibishyimbo nabyo bana bidaha bakabitwara.
Uyo ni umunyagihugu avuga ku bisabwa kugira ngo baronswe uburyo bwo kwivuza bwa mituweli. Iyi nkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye igihugu cya Afurika y'Epfo aho amasanganya yabaye ndanse, turabibashikiriza mu kanya kari imbere. Amakuru yo hirya no hino tuyatanguye kuyavuga ku Burundi. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze za Amerika mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini, Thomas Perriello, yatanguye urugendo mu bihugu by'i Burayi hamwe no mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini. Urugendo rufise umugambi wo kurondera inyishu y'ibibazo biri mu Burundi hamwe no gufasha mu gikorwa kijanye n'amatora ategekanijwe mu gihugu cya Repubulika ya Kongo iharanira demokarasi. Mu itangazo ryashikirijwe n'ubushikiranganji bwa Leta Zunze za Amerika bujejwe imigenderanire hamwe no gufashanya n'amakungu, rivuga ko Amerika ishigikiye ibiganiro bihuza Abarundi vyatangujwe icese ku igenekezo rya 2018 ry'ukwezi kw'12 mu gihugu cya Uganda. Iryo tangazo risaba kandi ko izo biganiro bikomeza atantambamye. Mu rugendo hazubwira mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini, umushikiranganji Perriello azobonana n'intumwa zitandukanye z'u Burundi hamwe n'abategetsi bo mu ishyirahamwe ryo mu bihugu vya Afurika y'umuseruko mu mugambi wo kuraba ukuntu ibiganiro bihuza Abarundi vyotangura vuba yarusha mu gihugu ca Tanzania. Bitekanijwe kwiyo ntumwa ya Leta Zunze za Amerika Thomas Perriello agendera igihugu c'u Bubiligi, Ubutaliyano, Tanzania, u Rwanda hamwe na Repubulika ya Kongo iharanira demokrasi. Muri aka karuhuko ko mu misi mikuru ya Noel na Bonane honyene no kuvuga muri zindwi zitandatu ziheze mu gihugu cya Afurika y'Epfo hishwe abantu bashika 1,800 baguye mu isanganya ry'imodoka. Umushikiranganji w'igihugu cya Afurika y'Epfo ajejwe ivyerekeye gutwara abantu n'ibintu Dipuo Peters uyu munsi kwa kabiri yavuze ko abantu 1,755 bishwe hagati y'itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 no ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa mbere. Ivyo bitigiri vyariyongeye incuro 14% ugereranije n'impfu zivuye ku masanganya y'imodoka yabaye mu mwaka uheze. Uyu mushikiranganji avuga ko abantu 6,600 bahagaritswe kubera bariko batwara imodoka baborewe. Avuga kandi ko nyinshi muri izo mpanuka zavuye ku badereva bariko barihuta cyane, imodoka zitari zikwiye kuba ziri mu ibarabara kuko zidakwije ivyemeza ko zikomeye, hamwe no kukuntu abari muri izo modoka batari bambaye imisipi ishora kubakingira mu gihe cy'isanganya. Raporo ibitigiri y'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho amagara y'abantu ivuga ko abantu 1,125,000 bicwa mu masanganya y'imodoka ku isi hose kila mwaka. Menshi muri ayo masanganya akababera mu bihugu byo muri Afurika. Muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika tukiri kandi mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Icyo gihugu cahawe ikiringo cyo gushika ku igenekezo rya 15 ry'ukwezi kwa gatatu kugira ngo kizowe camaze kureka inkoko zivuye muri Leta Zunze za Amerika zinjire kugurishwa mu gihugu cya Afurika y'Epfo atamatagisi arinze kurihwa ngo bitagenze gutyo, naho igihugu cya Afurika y'Epfo kikaca gitakaza uburenganzira bwacu bwo gushora izimburwa muri Leta Zunze za Amerika atamatagisi kirinze gutanga nk'uko biri muri ya masezerano ya Amerika ifitaniye n'ibihugu byo muri Afrika, AGOA. Iyo ngingo yatangajwe ejo ku munsi wa mbere na Perezida wa Leta Zunze za Amerika Barack Obama. Mu ndwi iheze, umushikiranganji w'igihugu ca Afurika y'Epfo ajejwe ubudandaji Rob Davies yaratangaje ko ivyo bihugu uko ari bibiri vyarangije gupfundika amasezerano atandukanye yerekeye urudandazwa rw'inyama. Yamara ambasaderi wa serikali ya Leta Zunze za Amerika Michael Froman yaragabishije avuga ko hakiri intambamyi ku gihugu cya Afurika y'Epfo. Ambasaderi Froman yavuze ko Leta Zunze za Amerika zikeneye kubanza kumenya niba igihugu cya Afurika y'Epfo kizogura inkoko zivuye muri Leta Zunze za Amerika imbere y'uko kibandanya gushora ibidandazwa byacu muri Leta Zunze za Amerika atamatagisi kirishe. Igitero cy'umwiyahuzi cyabereye mu gisagara cya Istanbul mu gihugu cya Turikiya uyu munsi kwa kabiri cyahitanye ubuzima bw'abantu 10 cyongera gikomeretsa abandi 15. Mu kiganiro cyegera cy'umushikiranganji wa mbere Numan Kurt Ulmos ya tanzi ali misara cha Ankara yavuze ku uyu muyahuzi ari umunya Siria yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo umunani n'umunani kandi ku bucuti ashobora kuba afitaniye n'umurwi w'abayisilamu intagondwa ISIS buriko buratohozwa. Kurt Ulmos yavuze kandi ko benshi mu bantu bagandaguye muri ico gitero bari abanyamahanga. Muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro iradio ijwi ya Amerika yabateguriye birabandanya. Yarusha mu gihugu cya Tanzania kuva ejo ku munsi wa gatatu hazoba inama ijejwe kumviriza ivyereke ibibazo byo mu Burundi. Iyo nama yatumwe ko n'umurwi ujejwe ibibazo byo mu ntara Afrika y'umuseruko no gutorera inyishu ya matati y'inama nshingamateka y'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'umuseruko. Iyo nama yasabwiye n'amashirahamwe atandatu ya Afrika adaharanira ibyicaro vya politike. Muri yo harimwo ishirahamwe rihurikiyemwo abashingwa manza bo mu ntara Afrika yo mu seruko bita East African Law Society. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema Maitre Dieudonné bashirahishize vice president w'iryo shirahamwe aratubwira impamvu basavye kwiyo nama itunganywa. Tubatega amatwi.
Amashirahamwe atandatu akorera mu karere ka Afrika y'ubuseruko harimo ishirahamwe rihurikiyemo abashingwamanza bo muri aka gace ka Afrika y'ubuseruko barandikiye ubutwari inama rihurikiyemo abashingamateka bo muri aka karere yala ku igenekerezo rya 16 z'ukwa 11 ikete bita petition aho bamusabamwo ibintu bitandatu. Ikintu cya mbere cyari ugusaba yuko ERA yiyamiriza bimwe bigaragara atakurya umunwa ubwicanyi ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu bikorera mu Burundi ihigwa buhongo ry'abakora mu by'agateka kazi na muntu k'abantu badahuza ibyiyumviro na leta. Twari twasabye kandi rero ko hutunganywa inama aho Abarundi cyangwa abandi bantu bo mu karere baza kuvuga ku mugaragaro ibiba bakabivuga batagira umunwa n'ubwo rwego ruhambaye rugira gatatu rugashobora gufata ingingo ruzi ibiko biraba. Twari twasabye kandi yuko iryo shyirahamwe mu gihe rimaze kumva uburemere ko boca bagira umugwi ugenda gutohoza ayo mabi ariko araba mu gihugu. Ikindi twari twasabye yuko nayo nyine nk'urwego rwa Afurika y'ubuseruko kubera tubona yuko afisa muri ibi bintu niyakweza amaguru yosaba cyane yo nyine nk'urwego umuryango w'ubumwe bwa Afurika ukanyarutsa ugashigikira cyane ibiganiro byotumye ibintu bihagarara cyane cyane ukanahagarika n'ayo mabi. Ni ukuvuga rero ku munsi wa kane abo bantu banditse ubwo rwandiko ayo mashyirahamwe atandatu nibo bazotangira gusigura icyatumye bandika bazaba bariko barabisigurira ERA. Haratumiwe n'abantu bo muri leta ngira ngo bazobwire icyo babivuze ko hanyuma nabo rero mu mashyirahamwe yigenga bazoheza nabone bagatanga umuco kumbure bikazoshobora gutuma urwo rwego ruhambaye ruserukira abanyagihugu mu gihe abantu bari mu muryango bategerezwa kumenya ibiriko biraba ku mubanyi n'uwo muryango. Kuvuga yuko ubwo rwego rutegereje yuko rwoterera gusumba rumaze kumenya koko ibiriko biraba bene kubikorerwa bamaze gushika bakayabarira kuko twibaza yuko ibyo bumva mu binyamakuru bidakwiye.
Uvuze bimwe mu bintu mwifuza ko iyi nama yaganiraho. Ese icyo cyifuzo cyanyu uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba cyane cyane abagize inteko nshinga amategeko yarwo barabyemeye?
Mu byo twari twasabye bimwe n'icyo cyo gutunganya icyo gikorwa kizotangura vuba ku cyicaro cy'ishyirahamwe murumva yuko bakitwendeye. Ni muri make rero ikintu cya mbere twari twasabye cyari icyo cy'uko botunganya iryo koraniro aho Abarundi bashobora kuza bakasigura ayo mabi ingene ariko arakogwa kumbure twizeye yuko n'izindi ngingo twasabye yuko zofatwa zishobora guca zikurikira mu gihe urwo rwego rwaba rwamaze kunyugwa rukumva ko koko rutegerezwa gushiramo ingufu zirengeye izo bariko bashiramo no muntu.
Maitre Dieudonné bashirahishize turagushimiye cyane kano kanya uduhaye.
Murakoze cyane namwe.
Urakoze nawe Edi, twagerageje kuvugana n'umushikiranganji Burundi yajejwe intara ya Afrika yo mu seruko kugira ngo twumve ku Burundi uzoserukirwa iyo nama ntitwamubona kuri telefone ngendanwa. Hari abanyagihugu batewe makenga n'ihindagurika ku byerekeye ibiciro by'ubudehe rigiye gutangura mu minsi iri imbere. Ubuyobozi bw'ibiro by'igihugu bw'ubuteganirize bw'abakozi majambo make RSSB bujejwe kwakira no gucunga interano abanyagihugu biteganiriza mu byerekeye kwivuza bivuga ko ivyo bizotuma ibiciro byo kwivuza bihinduka. N'inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagiruza.
Ameza atanarashize gahunda y'ubwisungane mu kwivuza mituelle de santé ishyizwe mu maboko y'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi RSSB. Ubusanzwe ubwisungane buri mu byiciro bitatu: abakene bishyurirwa amafaranga 2000, abishyurira 3000 kuri buri muntu, n'abishyurira 7000. Byose bishingira ku cyiciro cy'ubudehe buri muryango barizwamo. Amakuru twahawe n'ubuyobozi bwa RSSB aravuga ko mu bihe bya vuba butatomoye hasohoka ibyiciro by'ubudehe bishya bishobora no guhindukana n'umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza. Bwana Pierre Claver Nzahumunyurwa ashinzwe ubukangurambaga mu bwisungane mu kwivuza muri RSSB.
Ibyiciro by'ubudehe nabyo nimara gusohoka, ubwo hazabaho byanze bikunze ihinduka ry'umusanzu wa mituweli bakurikije ibyo bicuko bizaba biteye. Ariko ntabwo nababwira ngo ikiciro uzishyura make azishyura ya, uzishyura menshi azishyura ariya, kubera ko ibyo biciro bitari byasohoka n'umusanzu mushyashya utari wagenwa.
Biragoye guhita wemeza cyangwa uhakana ko impinduka zabaho zaza ziri ku biciro bihanitse, ariko ikiriho nuko kuva habaho iyi gahunda y'ubwisungane mu kwivuza ibiciro ntibyagiye hasi. Byatangiye buri muturage yishyura amafaranga 1000, none ubu wanyuma arishyura 7000. Abishyura ubwisungane mu kwivuza bo basanga igihe amafaranga yakwiyongera byagorana kuyabona. Aba batuye mu murenge wa Masoro mu karere ka Rulindo.
Nubwo yakwiyongera yari bitatu, bwa mbere yahereye ku 1000, none ageze kuri bitatu, kandi na bitatu turayabura. None ubwo niyongera rero cyaba ari uguhumira kumira ari rwose, n'ukuduhuhura n'ubundi ntaho twaba tuvuye, nta naho twaba tujya.
Aho tuba turi abantu b'abahinzi bayongera se, aho bwari bakwiye kuzagabanya
bagashyira kurangara,
wenda nka 2 cyangwa se cy'5 bityo, umuntu w'umukene.
Aya ni amafaranga yakunze kuboneka mu nzira zigoranye ashyamiranye abaturage n'abayobozi b'inzego z'ibanze. Ibi RSSB ntiyemeranya nabyo. Iravuga ko ikimara gufata inshingano z'ubwisungane mu kwivuza byahise bicika. Ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi mu Rwanda kiravuga ko ikibanza ari ukwigisha umuturage kumva ibyiza by'ubwisungane mu kwivuzaho kumuhutaza.
Umuntu ugenda ugafata itungo ry'ukarigurisha, ugafata inzu ukayigurisha, ugafata iki, uyu munsi urabigurisha, ejo uzabigurisha, n'usi ugasanga ntacyo afite se, uzagurisha iki? Uzamushyira muri gereza wapi? Ahubwo mubwira uti tanyira uteganyiriza ubuzima bwawe hakiri kare, kuko amafaranga yabagombye yabaga afite nk'umuryango w'abantu barindwi agomba ku 2021 agasanga biraguye. Ubu turamubwira tuti hera muri uku kwezi kwa mbere, nubona 2 ushyireho, nubona 1 ushyireho, ukwezi kwa 3 kuzajye kugera waramaze kubona 2021 umuryango wose waramaze kuwishyurira.
Ese koko guhutaza abaturage byabaye amateka mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda?
Ntabwo byacitse, biracyari.
Inguni zose ni ingufu, ni igitugu, nta burenganzira tubifitemo.
Bavugaga ko byacitse, tukumva ko byacitse, niyo mpamvu
byacitse. Nagahato
byagiye biracyariho, nagahato
ushobora kuziye neza bakayitwara inkoko, bakayitwara icyo bagusanze aho ngaho bakagitwara ngo utange mituweli cyangwa ibishyimbo nabyo bana bidaha bakabitwara
cyangwa wajya mu isoko runaka
bakagufata.
Ibyo bikorwa n'abandi aho ngaho
bashinzwe umutekano? Inguni zose tugiye ku isoko nka Rusine uragenda bati kuba nta mitiweli werekanye ntabwo uryinjiramo. Ubwo rero icyo ni ikibazo
bidasubirwaho. Abafatabuguzi b'ubwisungane mu kwivuza bemeza ko ari inshingano kugusigasira amagara yabo nubwo hari ababura ubushobozi.
Ufite umuryango w'abantu bangahe?
Turi 5.
Ubwo ni 1000 bingahe?
Nurumva ni 15.
Biraboneka bite muri ibi?
Ukurikije ko uba urengera umuryango wawe, urashakisha wenda nta kazi umuntu aba afite cyangwa se n'imirima ngo umuntu arahinga agasarura, ariko umuntu arigomwa. Kuko umuntu arwaye malaria n'ubundi biba ngombwa kumuvuza, ntiwareka ngapfe. Kandi kumuvuza 100% ni ibintu bihenze.
Ntabwo mbishoboye. Nk'ubu mu rugo turi 7 ariko ufite mituweli, turi 2 n'ingeno y'umwana. Nkanjye ubuzima bwarananiye, uro nkatanga iyanjye n'iyo n'umwana.
Abandi bo bigenda bite?
abandi bo nuko nyine nuko yese abafasha ntibarware nago bakunda kurwaragurika nkanjye.
Imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi mu Rwanda igaragaza ko abanyarwanda bagera kuri 79 aribo bamaze gutanga ubwisungane mu kwivuza mu mwaka wa 2015-2016. N'impuzandengo ubuyobozi bw'iki kigo bwishimira bufatiye ku kigero Mituelle de Santé yari iriho mu myaka yabanje. Akarere kazi imbere ni Kamonyi ku bwitabirire bwa 92%, mu gihe Rubavu nayo iri inyuma kuri 65%. Gushyiraho amatsinda y'abakangurambaga ku nzego z'ibanze mu gushishikariza abaturage ubwisungane mu kwivuza, batabahutaje no kwinjiza ikoranabuhanga mu kwakira no gucunga imisanzu ya Mituelle de Santé, biri mu nkingi za mwamba RSS bivuga ko zizafasha rubanda mu kubagezaho serivisi zinoze mu buvuzi.
Mbese nyine baratubwiye ngo bazaduha mituweli y'abakecuru nyine kuko nta mafaranga tugira, ntabwo turayizibona. Unayebe ukuntu byagenze
iyo murwaye bigenda bite mwivuza mu
iyo turwaye dusaba nk'udufaranga nk'abantu batuduha tukajya kugura imiti.
Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Irurindo mu majyaruguru y'u Rwanda.
Uti nini hizo kaya nchiwa nyoye? Naju kamba nangahu nkaji?
Ndekura! Beje urazi chondi!
Uwe! Abone! Ichuri nina takihole! Ah, hindi cha tukazi ni chuzofa! Abone! Uwe! Umbu na nyoza wa kanga kuyiri!
Hemra, abone!
Awa wa nisha ni mbuka zao! Beze mafaranga
yao! Mbuka!
Zit! Mbuleke ni wiku yegira gashu! Mbuleke ni wiku yegira gashu!
Chasi ndia muhevera, kukawa teke tila kome ye, siwa mutule kunyeri nzoka. Kurasi gena tiangwe tinti nte, hata mafaranga ya.
Kutai ya mhele yuki liki.
Nase mfaranga.
Mwaraku, kuru mga mwaraku.
Akira basi tuyamuri hile nzito nda, mua vumura vizyo senguruhuki ya mugashu.
Kwa
meze na wandi wa mawaya muhevera.
Kwa meze jewe.
Awa wahora waya muhevera ni wa muteru uhi mbiri.
Utina muhe mbiri?
Uwe, awa teke tina woyi itwaza. Jenda zikata mutegeti nungwe yiyubaha yokwemera gushigikira ubuhimbire nk'ubu. Umutegeti nyawe n'ubwanyi kibaho gituka hose atarahita cyafaranga wagikoze. Kandi amafaranga yanje
iteka ry'umutware biva ku ngendo yo kubahiriza amategeko ataravye nkunzi. Twirinde gukingira ikibaba inkozi z'ibibi, dushira imbere intwari bereye ubuntu n'ubutwari bishinga imizi mu gihugu.
Ako nakama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishirahamwe Search for Common Ground kumfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu.
Muri kumurabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Imiryango 11 mu ntara rutana bazinduka imbere iriro vya Buramatari, ibitigiri vy'abo bantu ni 40. Babo bantu bavuga ko bagiye kwitura Buramatari ngo abakomoreze itongo banyazwe n'abajejwe intwaro muri komine ya Gihano, aho ni Giharo murambarira iri muri iyo ntara ngo kuko bari baritsindiye muri sentare. Abajejwe intwaro bo bavuga ko abo bantu barigabiwe no mushikizamanza mukuru w'iyo ntara mu buryo budakurikije amategeko. Aho bari abana n'abagore bakaba barembejwe n'ikikonyozi, bamwe bakavuga ko hari n'abamaze kugwara. Ni inkuru ya mugezi wacu Fidele d'Antoine Sabimana.
Kumusugira kabiri barari imbere y'ibiro vya Buramatari, abanyagihugu baturutse muri komine ya Giharo bose baturuka ku mujyango witwa Mariko Kwizera, bavuga ko bariko bararenganywa n'abajejwe intwaro ku matongo batsindiye mu butungane. Abanyagihugu baje bitwaje n'impapuro zerekana ko batsindiye iryo tongo muri sentare y'intango ya Giharo.
Webwe tuva Igiharo umutumba nibayaga, no kuvuga yuko igituma turi hariya imbere y'ibiro vya Buramatari nuko twe twaburanye urubanza duhereye ku mutumba kugera kwa Musane tukagenda no ku sentare y'intango. Tumaze kuburana urubanza tukarutsinda, abo twatsinze no kuvuga bacu bakoresha ingufu. Bamaze gukoresha ingufu rero twitura sentare dutunganirije nkuko yadushikiriza izuba rya Kalifa aca ikiturungika mu Rutana kumushikirizwa manza. Tumaze gushika kumushikirizwa manza radutumye ko twese ratwumviriza aranashika naho hantu arahabona twetwongera gutsinda. Kandi none rero byaragezeyo yaho umwe yatsindwa yategetswe gukuramo ivyo yateyemwo byose kugeza mu kwicumi na kabiri, hanyuma mu kwambere natwe duce dushikire. None twagimitse umuceri bamwe batsindwa baca bagenda kwa Musaneri, Musaneri wacu atangura gutwirukako. Amaze gutwirukako rero yaciye avuga ati duhagarike gukora aho hantu hanyuma twebwe rero tushatwitura badutunganirije badutunganije ati gende mubandanye mukorera hari hantu ko twarahashikirije
kubgaho banyagihugu bariko barakoregwa karenganyo kuko atabize bafise babavugira
abajeje intwaro nibo barimo baraturenganya kuko bavuga yuko atabize dufise ari utuvugira imbere niyo mpamvu barimo baraturenganya rero dusabira nk'abantu baza amategeko kugira ngo baburanire abandi baheze batuburanire kuko twe tumwe turarenganywa nk'umuryango
abo banyagihugu kandi babona ko bajejwe intwaro babishiramo n'amacakubiri y'intara kuko bavuga ko musitanteri wa komine ya Giharo umupfasoni Denise bahenda ubona yababwiye ko abaciye urwo rubanza ari abanyabururi
kuvuga twe intangwa ntwa dufitaniye gusa kiretse wene yuko avuga yuko abaciye imanza arabanyabururi batoza kumuganza mu 10 navukamwo ngo rero ngo ntacho bukora ngo atabigombye ngo gikugwe no kuvuga yuko n'urupapuro mushikirizwa manza mukuru yaduhaye turumuhaye yavuze yuko atarobishira mu ngiro bivanye nuko arabanyabururi
kubera uburyo babayeho imbere y'ibiro vy'intara ya Rutana abanyagihugu bavuga ko bafise amakenga yo kwandukirwa n'ingwara cange bakandukiza nababa mu micungarara yo bacumbitse
ingwara dufise ya mbere niyo gukena amazi yo kunywa yindi ya kabiri nta bwiherero buhari aho umuntu yihagarika rero ingwara ziriho kandi nzara yose ngaho tutarose umuntu adutabara kadwa nkanga furanga tukaza kugura kavuka tugafungura ingwara ziriho ni nyinshi tumirwe nabi cyane abana n'abakenyezi turi kumwe bamwe mbe baragwaye baragwaye ku buryo uno munsi hari uwo bagiye kugura urudonge rwo kurya kubera malaria yamufashe rero bamirwe nabi cyane kubera imbeho turara hanze urumva n'amagogwa kandi turi abenegihugu nk'abandi turashobora kuhandurira ingwara ndetse n'araba mu micungaro yaho ugasanga baramerewe nabi kubw'iyo myanda usanga irirahigiye mu mashamba
Nyandwi Beda buramatari w'intara ya Rutana yabwiye Ijwi rya Amerika ko azotanga umucukuye jo kuri ico kibazo c'amatongo yo mu Giharo bamwe mu bari mu rwego rw'ubutungana mu ntara ya Rutana bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko urwego rw'intwaro ruko rwinjira rw'ubutungane ku rubanza rwari rwacitse mu Rutana Fidel Antoine Sabimana kubw'Ijwi rya Amerika
Tinjo timese kumiko mula bandanya kumbiza ila diyo jukuja amerikali samia nilai Washington DC mukirundi na mukinya Rwanda unahunu mwanya ukwashikiriza vizi umviro ni vifuzo vida wanyu wanyu wachu kuli Facebook dutega matui mungezi wachu etiana kakizi ya dusome ye umge mutumga badu shikirija
kubatuko mfa mbanje kwa suhuza ejo kuwa mbire nibuko FIFA ishiramuli mpira maguru kwisi ryatangaje ko umukino w'ikirangirire w'umupira w'amaguru Lionel Messi ukinira ikipe Barcelona FC yo muri Espagne yegukanye igihembo cy'umupira wa zahabu w'umwaka wa 2015 no kuvuga ko iki gihembo gitangwa na FIFA cyatumye Lionel Messi ajya ku ntebe y'icyubahiro y'umukinnyi w'imena ku isi mu mwaka ushize ku ruhande rw'abagore umukinnyi Carly Lloyd kapiteni w'ikipe y'umupira w'amaguru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe wegukanye umwanya w'umukinnyi w'imena mu mwaka ushize kuri Facebook twari twabaje tuti mwe mubona mute ayo mashimwe yatanzwe ese namwe niko mubibona reka nguhereho wowe Timi Miga urakomeye cyane umwaka mucya muhire kandi wagize uti congratulations kabisa ari we atawundi yo muja imbere mwiyi 2015 Madaha Gilbert Vidaroje ati bari babikwiriye kuko iyo urebye ibigwi byabo mu mwaka wa 2015 usanga barakoze cyane uti nta wundi wabarushije pe naho Jean-Marie Nijimbere urakomeye cyane umwaka mushya muhire nawe uragira uti wihanukiriye cyane kandi rwose witakumye uti Messi 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 uti congratulations wongeraho uti I'm happy today uragira uti komera cyane Messi wakoze neza kandi uti ndishimye uyu munsi naho Jean-Claude niyo nkuru we yandika agira ati Cristiano Ronaldo nawe kumbi muri FIFA nuko ibindi ntibyumvikana ibyo wanditse naho le pape olio oli uti murakoze cyane Messi yarakwiye ako gashimwe kuko jewe ndemera ubuhinga bwe mu gukina uti Messi arakina nta wo bideha ariko iyo nzu ya FIFA ntayo tucizeye kuko hari byinshi kandi by'ukuri bitwereka uko bitwara nabi uti ibiturire vyari vyariraye Messi Messi vive uturakabaho naho Firme ndayisasirire uti yarabikuye pe tugusorizeho we murenzi Jean Pierre uragira uti muri make cyane yarabikoreye kabisa abatwumvaga naha dusoreje uyu munsi abandi basigaye na hejo kwa gatatu
urakoze Etienne ubutumwa bwerekeye ico gihembo ca Messi no ubutumwa bwa bwinshi cyane gose ariko akanya nti ka ntwakaronse ikakatwanye gato cyane gose ubundi butumwa dushura kuzobashikiriza ubundi munsi tubibutse kandi ko muri komoranya kumviriza iradio ijwi ya Amerika mukanya turasozera makuru yacu kuri yo kuri isahari ko imbere yaho reka tubibutse amakuru twabashikirije twabwiye ko intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara ya Afrika ibiyaga binini Thomas Perriero yatangwe urugendo mu bihugu vy'Uburayi hamwe no mu ntara ya Afrika ibiyaga binini urugendo rufise umugambi wo kurondera inyishu y'ibibazo biri mu Burundi hamwe no mu gufasha mu gikorwa kijanye n'amatora tekanijwe mu gihugu ca Republika ya Congo iharanira demokrasi mu itangazo ryashikirijwe n'ubushikiranganji bwa Leta Zunze Amerika bujejwe migendanire hamwe no gufashanya n'amakungu rivuga ko Amerika ishikiye ibiganiro bihuza abarundi byatunganijwe icese byatangujwe icese kwigenekezo rya 28 ryo kwezi kw'icumi na kabiri mu gihugu ca Uganda iryo tangazo risaba kandi kw'ivyo biganiro bikomeza atantambamye mu rugendo azogira mu ntara ya Afrika ibiyaga binini umushikiranganji Perriero azobonana n'intumwa zitandukanye z'u Burundi hamwe n'abatetsi umwishirahamwe ryo mu bihugu vya Afrika mu museruko mu mugambi ukuraba ukuntu ibiganiro bihuza abarundi vyotangura vuba yarusha mu gihugu ca Tanzania bitekanijwe kwiyo ntumwa ya Leta Zunze Amerika Thomas Perriero agendera igihugu c'u Bubiligi Utaliano Tanzania Urwanda hamwe na Republika Congo iharanira demokrasi twabwiye kandi ko muri aka karuko ko mu minsi mikuru ya Noeli na Bonane honyene no kuvuga muri izindwi zitandatu ziheze mu gihugu ca Afrika yipfo hishwe abantu bashika igihumbi n'amajana 8 baguye mu isanganya y'imodoka umushikiranganji w'igihugu ca Afrika yipfo ajejwe ivyerekeye gutwara abantu n'ibintu Dipo Peters uyu munsi kwa kabiri yavuze ko abantu 275 bishwe hagati y'itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 hamwe no ku itariki ya 11 y'uko kwezi kwa mbere ivyo bitigiri vyariyongeye incuro 14% ugereranije n'impfu zivuye ku masanganya y'imodoka yabaye mu mwaka uheze uyo mushikiranganji yavuga ko abantu 6,600 bahagaritswe kubera bariko batwara imodoka baburewe avuga kandi ko nyinshi muri izo mpanuka zavuye ku badereva bariko barihuta cyane imodoka zitari zikwiye kuba ziri mu ibarabara kuko zidakwije ivyemeza ko zikomeye hamwe no kukuntu abari muri izo modoka batari bambaye imisipi ishora kubakingira mu gihe cy'isanganya raporo y'ibitigiri y'ishyirahamwe mpuzamakungu ijejwe kwitaho amagara y'abantu ivuga ko abantu 1,125,000 bicwa mu masanganya y'imodoka ku isi hose kira mwaka menshi muri ayo masanganya akaba abera mu bihugu byo muri Afrika twavuze kandi ku igihugu cya Afrika y'epfo cahawe ikirengo cyo gushika ku igenekezo ya 15 y'ukwezi kwa gatatu kugira ngo kizobe camaze kureka inkoko zivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikinjira kugurishwa mu gihugu cya Afrika y'epfo atamategisi arinze kurihwa ngo bitagenze gutyo naho igihugu cya Afrika y'epfo kikazoca gitakaza uburenganzira bwacu bwo gushora ivyimburwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atamategisi kirinze gutanga nk'uko biri muri y'amasezerano Amerika ifitaniye n'ibihugu byo muri Afrika AGOA iyo ngingo yatangajwe ejo ku munsi wa mbere na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama mundwi iheze umushikiranganji w'igihugu ca Afrika y'epfo ajejwe udandaji Rob Davies yaratangaje kw'ivyo bihugu ko ari bibiri vyarangije gufundika amasezerano atandukanye yerekeye urudandazwa rw'inyama yamara ambasaderi wa Amerika Michael Froman avuga ko hakiri intambamyi kuri icyo gihugu ca Afrika y'epfo nshuti mwese mukundi radio ijwi ry'Amerika biganire twateguriye umunsi bigaruke ngaha tuboneho akanya ko gushimira engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara na Innocent Kimenyi badufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye murakoze cyane rwose kuba mwaduteze amatwi mugire mugoroba mwiza n'amahoro mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.